imuva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika isaminanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe incuti mwese muduteza amatwi kuri no munsi wa gatatu. Ni wa mwenye w'ikiganiro muri sanga mwumva buri munsi kuva saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. Nuko mubizi ku munsi wa gatatu tuganira muri kiganiro muri sanga ku magara y'abantu, amagara y'abantu uno munsi tuza gushimika kumugera w'ingwara ya sida. Mwoba muzi umupfakazi canke impfuvyi ziva ku bantu bahitanywe n'ingwara zitegwa n'umugera wa sida. Abo bantu ibibazo bahura navyo ni vyinshi cyane, harimwo gukumigwa mu miryango, ukwangazwa, ukugwara, ubukene n'ibindi vyinshi. Nivyo tugiye rero kuganira mu kiganiro muri isanga muri aka kanya, aho tugiye kwihweza ubuzima bw'abo bantu muri iki gihe cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi n'ibiriko birakogwa kugira ngo borohegwe. Ikaze neza nk'uko bisanzwe mushikiriza ibibazo n'ivyumviro ku murongo wa telefone. Turabakira mushikiribaza n'ivyumviro ku rubuga rwacu rwa Facebook, nuko nyene nk'uko bisanzwe murashaka gutanga nimero zanyu tukabahamagara mugaterera. Ikaze neza.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika nk'uko muvyumvise ni wa mwenye w'ikiganiro muri sanga muri kumwe na Oriane Itangishaka. Tubaza duti mwoba muzi umupfakazi canke impfuvyi ziva ku bantu bahitanywe n'ingwara zitegwa no kugendana umugera wa sida. Mwa muzi rero yuko ibibazo abo bantu bahura navyo, imiryango yabihura navyo ni vyinshi cyane, harimwo ugukumigwa mu miryango, kwangazwa, ukugwara, ubukene n'ibindi vyinshi cyane bahura navyo. Umupfaso ni rurangiranwa mu bantu bafasha cyane ibikorwa byo guharanira amagara n'ubuzima bw'abagwayi bw'abagendana umugera wa sida mu Burundi. Jeanne Gapia muri kino gihe ari muri Canada mu isekeza ryo guhamagarira abantu gufasha uwo mugwe w'abantu batishoboye kuronswa uburaro n'ibindi byinshi byankenegwa abo bantu bakenera. Nivyo tugiye kuganira mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi. Turabahamagarira nk'uko bisanzwe guterera ivyumviro, guterera ibibazo ku kibazo cy'uyu munsi. Nk'uko bisanzwe tubibutse Facebook yacu aho mushobora gutanga nimero zanyu canke ivyumviro vyanyu tukabisangiza abandi. Adresse yacu ni radio yacu VOA, radio yacu VOA. Tutarinze kurandira, reka rero twakire mama Jeanne Gapia. Ikaze neza mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane.
Hari yaciye igihe ijwi rya Amerika ritabumva, muraho neza.
Muraho, nuko ndashimira mukama.
Ni byiza cyane. Turumva ko muri aka kanya muri Canada, twizere ko imbeho itaratangura kuba nyinshi. Mumeze neza nka muri Canada, muri mu bikorwa byo gufasha abantu bagendana umugera wa sida, bimeze gute muri kano kanya?
Muri kano kanya nukuri nuvuga ko bimeze neza. Nashitse ejo Ottawa. Kanari maze iminsi itatu Montreal, aho habaye igiteramo nuvuga kwa Mungu, kandi nashaka nshimira abantu bigoye ku buzima bw'ino buragoye, ariko kubona abantu bahaguruka ku munsi wa Mungu batwasibikorwa kwa mbere bakaza kumviriza akama naje kubatera mbere bakanakitabira byerekana ko abantu abarundi na cyane cyane naho hariho n'abagenzi b'abarundi baje ariko abarundi nibo benshi haracyariho umwizero turacyafise umutima w'urukundo no gufashanya hama ubu rero ndi muri Ottawa aho turi ko turategura igiteramo ku munsi wa gatandatu.
Birumvikana rero kuba twumva no kuba tari babizi muri mu gihugu cha Canada aho muri ko murakora ibikorwa bitandukanye harimo n'icyo giteramo utubwiye n'ikindi umwe ko muri tegurira no kuvuga ko muri ico gihugu kugira ngo mukore ivyo bikorwa byo kwegeranya uburyo bwo gufasha mu Burundi ivyo biteramo bizomara iminsi ingahe ivyo bikorwa muri mwo muzosura mu gihugu cha Burundi ryari hanyuma kumbure utubwire n'icyo giteramo gikurikira kizobera hehe abariko baratwumva bipfuza kwifatanya namwe no kuza kubashigikira amakuru yacu yayo nayahe.
Ego murakoze icyo giteramo kizoba uyu wa gatandatu nkuko nabivuze ku itariki 28 aho biti wacu n'ahantu habarundi n'ahantu abarundi bakunda guteramira. Twahatoye kugira ngo tuje aho nyine abarundi bakunda kugira ngo dushobore kuganira n'uwo munsi nyine umwe mugabo ahantu babwira ko iryo sekeza rimaze iminsi hariho abatari bake bamaze kugitabira nisegeza ryo kuvuga ko mbe natanzike kugira ngo mbe mfise uburaro sinovuga ngo bwiza ariko bw'umuntu kiremwa muntu aho umuntu ataba ahantu hategezwa kuba ibitungwa. Ninayo nacyo chivugo twagize hanyuma rero icyo giteramo kije gikurikira msekeja nagize novuga mu ntumbero yo gushimira Imana ko yangejeje ku myaka 60 atawari kuvyibaza. Hanyuma aho rero novuga ko vya nokuri mitima mweranda yaranyoboye kuko aho nashika myaka 59 enas bica masi nyuma nereka 60 kirishike. Hamwe bari bambwiye ko ninagira amahirwe nzogira 27 none ngira ngo ize 60 muganca nibuka ko aho nahimbaza imyaka 50 abaronda abanyamahanga abantu baraje bava mu ntara zose mu bihugu byinshi cyane baraza kunyereka urukundo kandi byarampimbaye gose mugabo nandasubiza amasi nyuma imbega na 60 nayishikana nzoja mu byo gutamba no kurya mpereza aho nyene. Niho navuga ntoya reka nzohimbaza ukundi. Reka mpimbaza ukundi narya maze iminsi ngendera mu ntara aho dufise ibigo nkaba narumvise amarira y'impfubyi n'abapfakazi nereka ntera kama abantu benshi barandungikiye amashugwe. Ndabishima cyane kandi nama ndabisubiramo kuko mu myaka ya mbere twatangura hari hakiri ikumira rikomeye. Naho n'ubu tutakubishika ko ritahetse naho twagira byarahetse. Hanyuma rero nibuka ingene abantu wasanga n'abantu inshuti barabataye tugasigara wa muri kura uragendana ku gasorori ko kumugemurira kandi atari umuhabuze inshuti umukama yabahamagara yabiyegereza. Imiduga ikabura ihagarara. Amashugwe akabura aho bayashira. Hama rero je wabona ahimbaza imyaka 50 ndaronka amashugwe menshi n'abari hanze barayatuma barama birankora ko ndavugana jewe bayampaye nkiriho. Nibarurereye kuyashira kumva yanje. gituma rero ivyo nabigira navutse ndi ndavye ishugwe ribayabaye mu Burundi usanga ari nko mu 2025 2030 naho hari mwagafuko kisima cyarero ndatera kamo abantu ndavye n'ukuri narashimye ariko uyu mwaka nina ushikana kandi ndavyize ko nzoshikana ni ku myaka yanjye 60 n'ukuri narahetsa kiwe hari ibintu namubimpa mushira ku bindi ndabifise ni murama wa ungeri yanguri ishugwe ntarama angurira umufuko w'isima umwe yari yanguri ikirato nkumbure ashitse ko dukeya nzogura mu mwango nariko turabiye uko twosubiza tugafata abantu tukabaha umunezero abantu tutategerezwa kuba tuzi ariko kandi atacyo dufana kandi icyo mvuga nti ufashe nkabona bakiye nkabo bose kuko narahetse kicwe inzu 8 na nubakiye imfufi n'abafakazi mu Kirundo Imakamba Igitega n'Ubujumbura aho hantu hose abantu babibonye mbere nabo mu ntwaro baravuga bati uradufashije kuko abo bantu yari ingorane kandi biri mu mugambi w'igihugu kwa abantu bo bahantu habereye ko umuntu ariho yoba ego nivyo rero mbona abantu barabimfashije nivyo vyitirwa jewe ariko jenyene navyo nta gushobora nagira mbonereho akaryo gushimira abantu bose bitavya kukamo hari habona menye hari habatashatse nuko ndabamenya ariko Imana ibongera inshuro nyinshi cyane kuko ngo ni gurukundo
muri cyo rero gikogwa watanguye mu Burundi umaze kubaka ayo mazu 8 wipfuza kwibaka n'andi menshi uri muri iryo sekeza muri Canada kumbure no muri Amerika n'ahandi uzoza hari abarundi hari abandi bantu bafise umutima wo gufasha abantu bakogwa ko nabagenda na ingwara zitera mugira wa sida none muri iryo sekeza wavuze yuko harimo akamo uri kuratera abo bantu neza na neza muri ako kamo uri kuratera abanyagihugu abarundi abanyarwanda n'abandi bose bashobora gushikirwa n'iki kibazo ako kamo kavuga gate amafaranga kumbure bashaka kumenya yo kubaka nk'inzu nk'imwe nangahe kumbure kuko abo bantu bari mu mahanga bakorera idolari rishika kure mu gihugu cy'u Burundi akamo gasaba ikineza na neza
akamo gasaba urukundo kagasaba nokuri abarundi twese ngira ngo nabanyamahanga buryo umuntu afise umutima ntiraba wenyene araraba n'inshuti usanga rero baba bafite byinshi bibahamagara n'ibyo ariko n'ibyo bategezwa kubishyira mu bibahamagara kuko abantu batanganya urukundo ntibatanga amahera abavuna nk'uko namavuga ariko bakajya hamwe inzu imwe tuyubakisha amahera y'amanyamerika amadolari 2000 abantu rero bagiye hamwe hariho abanabishoboye hariho abashobora kuvuga ati mu mezane nawe nu ndayakoranya kandi nivyo hariho abarundi sinza kubavuga kuko n'abantu bakoreye imana cyane cyane badashaka kumuntu abamenya mugare abantu nk'umuntu umwe abantu babiri no uvuga bonyine bafashe inzu imwe imwe nuko bavuga bati ndemeye ko hari ikintu mbeba ariko ndabikunufasha nanje ariko byose birangana kuko nuwatanze amadolari 20 bivaho yayakuye ayatanganya urukundo ariko kandi nkuko mwabifutse umuntu amaze imyaka dufate naho yoba amaze imyaka 5 muri ibi bihugu akaba atararonka abagenzi nk'abatanu yoja kuyagira ati nawe mfasha n'umuntu nawe afise ingorane abarundi rero usanzwe tubazi kubana iyo uvyemeye ivyo mvuga ayo mazu mvuga umunani n'amazu nubatse ku gatwe kanje ariko nari maze kubaka amahera nasavye ariko hoho ndayasabira ishirahamwe nk'uko ubu ndiko ndabikora nari maze kubakira abana abafakazi bagira batanu mu ntara kandi nari narubatse kumutakura amazi atandatu mu gihe cyari kigoye aho twashira abantu bakumigwa tudashobora kurongera naho dupangira kuko bacyababangira ko babana nabo kubera bagendana umugera aho dupangira abantu abo turihira kugira dushobore kurihira benshi tuja ahantu habayabaye muri yabakaratu usanga barinda gusangira aho bogera basangira aho baja biherera hanyuma rero abagaca baja hamwe bakavuga tujya umuntu bakabwiranye n'urupangu ujya umuntu utamwirukanye twese turagenda
kwa gukumirwa nyine
gukumirwa aho rero niho twaciye twubaka amazu atandatu kumutakura mugabo kubera ingorane zabaye mu gihugu barayasambuye muri 2015 ariko nizera ko naho tuzasubira tukahasubiramo
murakoze cyane reka rero kumbure duhindukire abanywanyi b'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone batangiye guhamagara barafise ibibazo cyangwa ibyiyumviro ego tuhere ku witwa Innocent amahoro neza Innocent
amahoro neza
urahora komeye kaze ku ijwi rya Amerika ikibazo cyangwa ikiyumviro
murakoze cyane nakubwiye ko ariko kikuru nuko twagira umutima w'ukuntu ahantu tugakundana nk'ahantu hose urimo ko aho ujya hose witwa Murundi ngo ugafasha bene abantu bari inyuma bari mu bibazo nk'ibi kuko yumvire n'ibindi
ego Innocent
ego ni kumva
ego murakoze ku cyumviro murakoze reka ari ikindi ego reka duhindukire twakire na Pacific uraho neza alo Pacific turi kumwe
ndabumva
ego tuga ku ijambo
nagira ngo mutubare umutumirwa niba ubwo kuva biba mafite amakuru ibijyana n'umuti cyangwa urukingo ntizaboneka cyangwa karande naho inanga y'iwacu ho mu Rwanda kaza ko kuba kora ku mfuyu cyangwa abapfakazi nta ntabihabaye cyane
ni igiki kitahaba
ibyo by'akato cyangwa guha abantu cyacu naha ntabihaba ntabyo ntabyihaba
ni byiza reka
twibaze niba ayo makuru hari ibigize umuti uzaboneka n'urukingo cyangwa
madame Gapia kuri icyo kibazo ciwe cya Pacifique imiti yifashe gute muri kino gihe iraboneka hamana urukingo nk'uko abibajije go rugezehe ko mubikurikiranira hafi umunsi ku munsi
yego barakoze akoze umutumire wa mbere wahamagaye ubwa mbere nawe nyine yatereye ibyiyumviro byiza ko twofatana mu nda hanyuma Pacifique nawe nagira imiti yarabonetse imiti iriho kandi ngira ngo arabibona ko no mu Rwanda kuko mu Rwanda turahakorera naho nyine mu Rwanda abantu bameze neza imiti barayifata uretse ko nta muti wo kuvura burundu gukuraho umugera uraboneka ariko ubushakashatsi burabandanya kandi ibintu bigenda birahinduka nashaka ndababwire yuko mumenye ko mu myaka ya mbere iyo miti ntayariho muri Afurika ayibonekeye naho imiti yaboneka yari imiti yego yaradufasha mugabo yaratera n'izindi ndwara nyinshi cyane twafata n'imiti myinshi cyane ubushakashatsi bwarakoze ku buryo aho umuntu yashobora gufata ibinini 36 ku munsi usanga umuntu afata ikinini kimwe kirimo ya miti yose yufasha hanyuma iyo byanse icyo kinini kimwe kuko ari aho bigira ahantu bikananirwa kubera impamvu nyinshi kenshi abantu bafata imiti yitwa ko ari myinshi ubu bafata ibinini bibiri mu gatondo ibindi mu ijoro kandi utunini duto cyane kera byabari binini binini rwose binini jya nabyita ibiharage rero n'urucanco ruracyabandanya rurondekwa mu bihugu byo biteye imbere ubu abantu ntibigafata imiti iminsi yose baranacishamo bagahagarika iwacu ntibirashika kuko mu bihugu by'iwacu aha ndiko mvuga muri Afurika ntiturashika kuri urwo rwego kubera n'ibintu bisaba ko bakurikirana umuntu n'uburyo bwo gukurikirana henshi nta buraboneka hama hariho n'inshinge batera ugasanga baguteye by'ibiri ku mwaka bikaba bikwiye numva ko by'ukuri naho umuntu yifuza ko tworonka iyo miti tugakira burundu umuntu aravye aho twavuye ibyakozwe ni byinshi cyane kandi ubu ikintu gikomeye ni uko umuntu agendana umugera wa sida akaba afata neza imiti ndabikomereza ko arinda kwifata neza ku buryo adafata ngo jasibe uretse nkaho baba babivuze bati twumvikanye kuzofata gatatu mu ndwi muri ibyo bihugu bikomeye mugabo iwacu turacyabasaba kufata ku minsi yose akayifata neza kandi ku masaha meza abantu rero bafata neza imiti nibyo twumva mu Kirundi no mu Kinyarwanda tutasha kubironkera amazina ibyo bavuga ngo charge virale indetectable ni ukuvuga ngo wa mugera bahora batora mu maraso iyo bamupimye ntawe ubaronka rero ubushakashatsi ku isi yose buravuga yuko umuntu agenda n'umugera wa sida akaba afise iyo charge virale indetectable ntaba cyanduza icyo rero ni ikintu gikomeye cyane mugabo ahagaritse gufata wa mundi wa mugero basubira ukavyuka ni ukuvuga ngo uvyutse aje ashobora kwanduza abandi rero twama tubishimikira ko tukanabwira abantu bihora bishika jewe ndemera cyane Imana kuko niyo ingeje cyaha kandi azi ko tacu atakidashobora gukora mugabo murambwira abantu ni eka kutubwira ngo bambwiye ngo nakize ingo turabe ko wakize ubishingire ntahe tubibona mugabo ngo twagusenge wakize ega twarakize n'ubu imana yakoze byinshi yaduhaye byinshi jewe imyaka 37 n'indwi ngenda mugera wa sida nyinde yari kuvyibaza kuvyari gushoboka ubu jewe mvuga nti ko ndagenda mugera wa sida ariko ikibazo cyanje n'ukuri nikikiri uwo kuko umugera ngira ngo kuva mu 2000 ngifise shaje hari ikintu gikomeye kindi ni ikintu uko umukenyezi no munsi aribaruka ikibondo gikomeye ni umukenyezi nk'abandi avyara umwana akomeye ubu turavyara ntitukivyarira guhamba tuvyara nk'abandi bakenyezi nivyo nashaka kumushikiriza ati nta kato kariho nivyiza cyane iburundi nanze ko atagahari kandi buri iburundi turateye imbere cyane kuri icyo kintu rwose ariko iyo hagize umupfakazi cyane cyane aba mu bya mucaro nk'uko bavyita mu Kinyarwanda burya urumva akato ikigo ingene kagoye kugwanya nuko
Hello madame Gapia telefone numva igiye mu kabazo telefone ya madame Gapia isa n'icitse reka kumbure turamugarure ku murongo wa telefone mukurindire reka mbe nakirie umunywanyi w'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone Trump ndabona kuri Facebook handitse Trump amahoro neza witwa nde
amahoro
murahura akomeye
ndaho ndakomeye ndashimira Imana ndi mu gisagara Kigali mu Rwanda mutumirwa mwadutumire na mwumvise cyane ndashagira ngo mubaze ibibazo bavuga ko hari abatanga buhamya twagiye twumva bavuga ko barwaye umugera wa virus itera sida bakayikira ese koko bibaho ese ko bavuga ko waturutse ku nyamaswa y'inkugi nibyo ese abashakashatsi bageze bashaka urukingo rwayikuraho burundu umuntu akayikira burundu
mbere yuko tumugarura ku murongo wa telefone yari yasiguye byinshi ku bijyanye naho ushobora gufata imiti ukagera ku rugero rwaho uwo mugera utaboneka mu mubiri wawe bisigura yuko udashobora no kwanduza abandi iyo bigeze kuri urwo rugero rwo gufata imiti neza niba byavuye ku ngubwe kumbure ubushakashatsi bwagiye buraza ndumva agaruza ku murongo madame gapia muratwumva ego muradutunga kaga telefone n'uva hari kagiye mu bibazo ariko turacari ku murongo na Trump yabajije ati mbega umuntu arashaka gukira burundu nari nsiguye mu byumwe mwadushikije yuko hagira ahantu umuntu umumubiri si umugera ntuboneke na gato hama ntanandukize n'abandi mbega biba birashika aho mwebwe mwatugiye ko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri atamugira kubonamwo ni ukuvuga yuko aho ariho bita ko wakize canke kuko we yashaka kumenya niba umugera ukira burundu
biba byitwa nta muti wo kudukiza burundu uraboneka ariko uwo muti urawuzi urarabika wa mugera nizo nama mvuga niyo miti urabika ariko iyo uretse kuyifata ucuvyuka kandi ukivyukiranya n'imiti wa urufata ntibigishoboka gushika uno munsi rero nta muti wo gukira burundu turaronka rero kandi nako ndashimikira kukugene yavuze ati ngaho iwacu nta kato kakiriho n'ukuri bikaba ari ivyo ni vyiza ariko najiwe nari nzi ko iburundu ata kato kakiriho ariko kuvyerekeye abapfakazi nasanze baba mu cyaro twebwe iwacu tuvuga baba ruguru karacyariho urumva uragenda abaramwawe bagashaka kugukoresha icyo bashaka wewe nawe ukavuga uti simpave nanduza cyangwa kandi urumva umuntu iwa ntibikiri bya kera ngo umugore n'uw'umuryango umugabo wese aze hanyuma bakamwirukana namwirukanye atashi wabo kubera bwa bukene bw'amatongo basaza be bavuga ati wowe warondeye ahandi wowe tuvireho umuntu akayerera ayererana abana ivyo rero nivyo vyantumye ndondera gutangura kubakira abapfakazi rero ivyo vyakato nimba bitariho mu Rwanda vyo bari vyiza cane ariko jewe imyaka yose navuga yuko twateye imbere kandi mu Burundi baranabivuga n'abatwebwe usanga n'abasirimu mu Burundi dufise n'ikindi twisangije n'abantu b'abasirimu bize bafise amashuri menshi bafise ibiti byiza baremanga ko bagendana umugera wa sida ni hake ubironka mu bihugu n'ivyo ibyo bihugu byose tubana turabikoreramwo hari habo ubuzi mubivugana ariko tubivugana je nawe ariko nta ugendamo ngo avuga ati nanje hajya nanje ngenda n'umugira wa sida twe rero twitwa ko twaranateye imbere kurusha ariko iyo hageze umupfakazi iyo hageze imfuvyi bashaka gutwara ka kazu bamusigira biracyariho imfuvyi ni kuba kubanyaga abapfakazi baracyagirwa kato rero simpakanye birashoboka ko atabakiriho ariko nashaka kugera Pacifique nti bazoze baraba no mu cyaro hajya begereye bakabaza neza bava basanga kiriho kuko urumva abo bantu no kugira ngo banabiserure babikubwire nuko bavuga ati uyu ni wa mufyeyi wacu reka tumubarire nkumbure ntiyoburi cyadufasha ariko aravuga ati mbe ndabivugira iki kuri nabivuga ahubwo n'uwo ndahava ajya kunyandagaza akato rero niyo ngorane umuntu barakakugirira kandi ntibavuge ngo nukugenda hano mugira abasida ariko bakakugirira ibintu bishimikije kugendana
yego hama uwitwa Trump nawe yari yashebyemo akabazo ati mbega n'ubu baracavuga yuko iyo ngwara canke uwo mugera wavuye ku nguge canke ubundi bushakashatsi buvuga ukundi
ko wavuye kuki
ku nguge inguge telefone irongeye gucika reka tubandanye ku murongo wa telefone tube twakiriye ibibazo n'ibyumviro by'abanywanyi b'ishuri rya Amerika ku murongo turi kumwe na Frederic turi kumwe amahoro neza
amahoro
murahura komeye
turahina mu Rwanda namwe muri Amerika twizere ko muraho
turashima Imana
nkuko warwivuze rero ni Frederic Zarpongo hano iburega mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda uko insanganyamatsiko yanyu ivuga ni abantu baba barahuye n'ibibazo cyangwa se abasizwe n'uko ababo baba barazize icyorezo cya HIV mu by'ukuri mbere na mbere abo bantu bariho batari bakeya mu mpande zose kuko kiriya cyorezo abantu batarakimenya bamaze kukitiranya n'izindi ndwara cyangwa se n'amarozi ariko mu by'ukuri wasaba wareba ugasanga nicyo cyamazeho abantu bitewe n'uko batakimenye ngo babe bajya no mushyira hamwe birinde gusa ngiye icyo navuga ni kimwe n'imiryango mpuzamahanga ishinzwe kurengera abo bantu bahuye n'ibyo bibazo yagakwiye kugera mu mpande n'impande kuko hari abantu baba bari mu cyaro batagira kivugira kandi barahuye n'ibyo bibazo ugasanga nabo ntibabone ubufasha ku gihe ugasanga babangamiye imibereho yabo kandi wenda hari nka biji bigenewe cyangwa se bajeti igenewe abo bantu bahuye n'ibyo bibazo byo kubabura ababyeyi babo cyangwa se bakabura abana babo bazize icyorezo kitari cyakamenyekanye ariko ubutekereza ko nko mu Rwanda twari twarihaye intego ivuga ngo ubwandu bugere kuri zero n'ubwo ngo abanduye ntibakurwa ahubwo n'ubwo ngo nta bandi bashya bandura ukumva ko ari intego n'ibibuze zo kugabanya icyo cyorezo n'umuvuduko wacyo ariko nifuza ko hagakwiye gushyirwamo imbaraga cyangwa se hakongerwamo ubukangurambaga ku bantu baba batarabashije kugerwaho n'iyo serivisi y'uko bahabwa ubufasha ko baba baratesikariye bitewe n'icyo cyorezo kandi dushimije uriya meza ko nkwa dushyira insanganyamatsiko ngo dutange ibitekerezo murakoze
turagushimiye nawe turagushimiye ego turabwiwe ko kandi mama Gapia yagarutse ku murongo wa telefone ego telefone karikazo ni sinzi uri ku murongo harimo haraca indirimbo tutaziye kirapo ariko Radishwe rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi muri wa mwenye w'ikiganiro muri sanga yuno musi ni ikiganiro cy'amagara y'abantu turiko turaganira na Madame Jeanne Gapia asanzwe afasha cyane ku bijanye ibibazo by'abagendana imigera wa sida umugera utera indwara ya sida hama rero tugaruke ku munywanyi w'ishuri rya Amerika yarahejeje kugarura ikibazo c'amashira hamwe mpuzamakungu agamije gufasha abo bantu ariko ugasanga ntibikogwa Madame Gapia twarumvise mu myaka yahera yuko imfashanyo zagiye ziragabanuka muri kino gihe bimeze gute amashira mpuzamakungu aracafasha byifashe gute
ego cyane amashyira hamwe mpuzamakungu arafasha hari aho muhora mumva baravuga ngo onisida ni ishyirahamwe mpuzamakungu ari ryo ritanga intumbero mugabo siritanga amahera ariko kubera babonye ko ari ikibazo gikomeye barashyizeho ikigega icyo bita fond global kigega cy'isi yose ibihugu bishyiramo amahera mbere ibihugu byose byari bihamagariwe abanyamerika nibo ba mbere abafaransa nibo ba kabiri mu batanga amahera menshi ariko mu minsi iheze ibihugu bya afurika nabyo byaraterereye arerereye mu gutanga ayo mahera icyo kigega rero kirafasha cyane kuko nico gifasha indwara zitatu umugera wa sida malaria n'igitumbo rero burya mbere nk'iwacu usanga hirya miti yo gupfufahaza ibyo twita ARV kandi ibyo ni mu bihugu byinshi cyane usanga aribo bayigura nka yose amashyirahamwe kandi byaranafashije gufasha mu bitaro kuba ibikoresho bidavura gusa sida bivura n'ibindi bifasha gupima n'ibindi bindi iyo icyo kigega rero kiracyariho ariko hari abantu bibaza ngo hari amafaranga menshi menshi cyane muri sida iyo baravye ibikenewe bakaraba amahera yari akenewe ntayo turonka ntayo tukironka kubera iki n'ibihugu bakubwira ati tuzicyo kiyo icyo ni iki ikibazo kinini nyacyacu kuko babona abantu bameze neza ariko ndasubiramo iyo miti tuyifashe neza tumera neza kandi ntawe twanduza ariko uhagaritse gufata iyo miti usubira kurwara kandi uranduza rero mu mwanya atamuti ikintu gikomeye ni uko uguma tuzi ko sida iracyariho umugera wa sida uracyariho kandi umugera wa sida uracica na cyane cyane ugwaruka aba bariko barashikana muri ya myaka y'imyaka 15-16 y'ubu kuko usanga natwebwe nihereye ko ibi isekeza twajya kwigisha kenshi ntabyo tukigira kandi nawe ugenda ukigisha ntibakibona ba bantu bateye ubwoba umengana imizimu mu ibarabara bigaca bituma abantu nakwa kwikingira atakukiriho bivuga ko birateye ubwoba kuko ubu iyo turaba abantu tubona bandura tukironka bandura tubaronka mu gwaruka tubaronka mu gwaruka ishyirahamwe ryacu bararishimye bararishinga gufasha amashyirahamwe yo muri bijya bihugu twegeranye u Rwanda Congo Kinshasa Cameroun Chad Centrafrique bientôt Gabon. Aho hano hose urajayo kandi turakorana bakaduha ibiharuro ikintu tugifisemo ingorane ni kukura abana banduye iciye ko byaciye ku babyeyi bivuga iki bivuga ko n'abantu bakiri bato bariko baribaruka batipimishije kuko babona basa neza hanyuma tugasanga turafise abo bana la prise en charge gufasha abana pediatrike mu biharuro burya ikintu nguma mvuga usanga nko mu bihugu mu Rwanda barateye imbere cyane kandi barabihagurukiye kuva hejuru mu Burundi duheruka kuronka mbere n'agashimwe k'igihugu cya mbere mu bihugu bivuga igifaransa cyagize uruhara runini giteye imbere mu kurwanya umugera wa sida kandi nibyo mugabo usanga rero turi ku bice 97% 95% 99% abantu bari ku miti bifite cyane mugabo ucivutse mu bana bica tujya muri 30%
bisigura iki none ni ukuvuga ko abo bana badahabwa imiti canke biba byagenze gute
abo bana ntibahabwa imiti abo bana haracyariho igikorwa cyo gukora kuko umwana na azorohabwa imiti ari uko umubyeyi yubahutse kumutwara. Turacyagira ingorane yuko umubyeyi agira impungenge cyangwa akagira izindi nzitizi ntashake gutwara umwana, ntapimisha umwana. Ubwo kugira muhe imiti babanza kumenya ko awukeneye. Ntibyumvikana rero yuko umuntu mu bantu mu bubatse harimo n'umwe agenda mugira wa sida na cyane cyane umukenyezi yategerezwa gupimisha abana. Icara ukavuga ngo mbona basa neza n'amakuru o uratuko bigenda. Kandi rero tubahaye iyo miti abana bishura neza cyane, imiti irabakundira rwose. Iyo utayibahaye ugateba hari ahatana kura neza, hari aho unamuhura.
Uko rero kutapimisha abana uko mu mugwaru kusanga umenga nibo babaye benshi, mbega nivyo babigaruka kuri kwa kundi kutigishwa kubera kumbure abantu bagira bati sida yarahonywe ubunye ntayigihari. Mbega ukwigishwa biracakogwa neza canke niho umuntu akwiye gushimika inguvu muri iki gihe? Haba ari kwigishwa kugira ngo abantu bamenye yuko umuntu afashe imiti indwara ishobora kuzimangana mu mubiri canke kwaba ari kumenya nyene kuja kwipimisha, uko guhamagarira abantu ko bariko kuriko kurasa no gusubira inyuma kugira ngo abantu bamenye yuko sida igihari?
Twese nk'uko navuze ndishiramo nukuri twaciye tujamvura mugabo ntitukigira ryasekeza, kandi ubu ntitugishobora kugira ryasekeza nk'iryo kubwa mbere, kuko by'ukuri hariho ikintu cyahindutse. Ibitigiri by'abantu bagenda mbwira sida naho bakiriho ni bitoya uravye mu myaka twatanguriyemo. Ubu rero natwebwe uko dukora ntitukirorera ngo umuntu bwaze kwipimisha, ariko uje turamupima bivuye n'ingene atubwiye icyatumye aza. Mugabo turazi ko ari abantu bagiramiwe kurusha abandi, tubasanga iyo bari kandi hari abantu jewe ni najya kumurondera ataza kunyugurukira ngo ambarire. Ndumvika wa wundi bangana, wa wundi bafite ibyo bahurira akaba ari wagenda. Ibyo bita prevention par les pères. Hariho n'ubundi buhinga bwinshi, kuko ubuunya hariho ukuntu ushobora no kwigisha umuntu ntarinde kuza aho tumupimye akipima wenyine, hanyuma agaca aza kurabisha ko bya bindi ari byo koko.
Mbega none ku mashure hoho niho bari hamwe mu hantu bishobora gukunda kurusha kumure ko hari hagwaruka bariho rusanzwe ruri byo bavyoroshe kugira ngo abariho umuntu yama yavuze ati niho hakwiye gupimwa cyane cyane?
Urya twebwe nko mu ishyirahamwe wacu turafise ibintu bita strategie avancée. Nibyo ndiko ndavuga, nitukigira ryasekeza no kuja mu mashuri ndivuga nko kuri etesi twagetse kugenda kugira isekeza n'abana ibihumbi bibiri n'amajana atanu, hanyuma tukaca tugenda dutwaye n'abaforoma dutegerezwa gupima kandi bakatwitaba bakipimisha, hanyuma ugapima abana ibihumbi bibiri n'amajana atanu ugasangayo abantu bagenda mbwira wasida batanu wakoresha ibikoresho byose, ni ukuvuga ngo uba wagiye hatariho. Ubu rero si uko dukora, ubu turaza abantu bageramiwe, tubivuge tubisubire twemere cyangwa tureke, turaza abantu bageramiwe kandi n'abantu tubana n'abantu bagurisha imibiri, kuko mu bitigiri hose biraboneka ko baba bafite ibitigiri biri hejuru. Ni abantu bamwe baba bankiriye yayura mutwe yayura mutwe turabafise wacu n'ukuri amene se twarana bategeje kibanze bakorera mu kugira ngo turonye aho tubakura kugira tubigisha kandi dushobore gufata abo n'abantu barara hanze abantu naho umuti ntiyibuka cyara ufata hariho babandi abantu bagendana bahuje ibitsina batangiye abo bose bariho aburiro nibyo bibiri mu mico yacu amazina arinjiramo ibyo byose jewe ndabyubahiriza mugabo nk'umuntu agwanye umugera wa sida ndawurondera aho uri hose aburiro urumva iyo turiko turavuga ngo abantu tuvuga uko tubivuga ngo abamaraya papa wa wundi nkumbere avuga ngo nmaraya mbwa mbega ahura nande ahura nande kuwo bahura tutamunsi kandi akitwa uko ahura na ba bandi twabisoneye kandi abo nabo barataha muhira bakadomeka icyo gituma abo bantu ntidushobora kubirengagiza tureke ko ari abarundi ari abanyarwanda ari abantu muri rusange n'abantu bafite uburenganzira ko turinda kubitaho tukabigisha akamenya yuko bokwikingira hamuwinjiranywe tukamuvura kugira ngo dushobore no gukingira abandi abo bagendana bahuje ibitsina abo kenshi usanga bitugora mu bihugu kuko usanga ari n'amategeko atuma baca binyegeza ariko kenshi ahajewe ndabisubiyemo ndabivuge ndumukirisu kandi nibaza ko ngerageza aho ngeza ndazi ko bitari mu bintu no mu bibiliya biri mu bintu biyamiriza mvuga kwiyamiriza mubwa byanditswe ko atari bari abantu okwita ibivume sinzi uko nubivuga mugabo cyane cyane burya harya n'umuntu ari abo ari abafata ibiyayura mutwe cyane cyane twubanza tukaraba mbega nikiki cyatumye babicyamo
ego
ngira kukiza benshi narirya cyane cyane nk'abo bagendana n'abasangiye ibitsina hariho abagendana n'abasangiye ibitsina ariko bakahindukira ati kugira ngo muhire babone yuko ndi nk'abandi n'abo tubana agaca arongora cyangwa akarongorwa ariko akabandanya agenda hahandi
birumvikana ko uyu mugwi w'abantu urahari koko kandi nabo nyine baragendana uwo mugera barakwiye nabwo nyine kwitabwaho tugarutse rero kuri ibi bikogwa muri Canada muri iki gihe muri ko muragerageza kwegeranya uburyo bwo gufasha abantu ego turaza kuvuga kumbure kuvyo mwifuza gushika ko n'uburyo mwifuza kuronka musubirana inyuma mu Burundi ariko mbere yaho reka nakire wundi munywanyi w'ishu rya Amerika mbere yuko tubandanya aho gato Fabrice ku murongo wa telefone urakoze kwihangana ikibazo canke ciyumvira ku mutumire
allo
yego
yego banza mu munda mu frize kwanza Jane Gafi
yego arakumva
mahoro neza
amahoro amahoro uwambere ho twanza gushinga ibikorwa cyanzwe akorana cyane cyane mu ishyirahamwe yemeze gasanzwe arongowe kuko dusanzwe turizi hajye narigeze kuba ndi umuremesha kiyago waho kandi nkiri umujene ego cyo cyo umuntu abanza kutumushimira kuko baritwararika abagendana umugera wa sida ariko rero hari ibyiyumviro nagomba guterana cyane cyane kugira ngo kuko turazi yuko urwakwa rwinshi ubu aribo babangamirwa n'umugera wa sida haba mu mice yose cyane haba no kuri aba bahuza ibitsina babisangiye benshi no guharuka yego ikibazo rero nari mfite ni igiti kiriko kirakorwa kugira ngo ubwo rwaruka rureke kubangamirwa n'uyo mugera wa sida mbega n'inyigisho ziriko zirategurwa kuri ubwo gwaruka kuko twazi yuko ari go rubangamiye cyane cyanke kuri aba batanzwe baba baravukanye umugera wa sida muriko murakora iki kugira ngo umugera ntubandanye uragwirira na mugwaruka cyane mu banyagihugu ibazo hagati n'icyo
Fabrice mbere yuko uva ku murongo wa telefone kumbure madame arafise inyishu z'ikintu bariko baravyitaho ariko wewe woba hari intererano cyangwa uko wipfuza kubona izo nyigisho zoba ziriko ziratangwa aho zotangwa ibyumviro byawe n'ibihe kuri ico kibazo nyene
ubwa mbere hoho ku mashure kenshi kuko ugwa rwinshirura ku mashure boba inyigisho ku mashure na cyane cyane kuri amakrede bakunze kwitwa sope sida kugira ngo ugwaruka rumenye inyigisho z'inyene zo bwo kwikingira umugera wa sida ama ikindi cyokogwa ni ibyo kwigisha na cyane cyane gusanga ariho imigwi yavuze ibangamirwa n'umugera wa sida bajya abantu badandaza umubiri cyangwa babahuza ibitsina babisangiye nabo usanga bafata ibiyayura mutwe kubasanga aho basanzwe bari kugira ngo izo nyigisho bazihabwe kandi bakongera bagapimwa kugira ngo bamenye neza abo bagendana umugera wa sida hama baje ku miti kugira ngo ntibabandanye baranduze ibyo bikozwe ndibaza yuko umugera wa sida mu Burundi wugabanuka wumva igihari neza na neza nuko ho gwizwa inyigisho na cyane cyane kugwaruka aho ruhurira ku mashure ku marigara ibyo bimaze gukorwa ndibaza yuko nta nkeka yuko umugera wa sida uzogabanuka mu gihugu
turagushimiye cyane Fabrice ku kibazo n'intererano zawe urakoze cyane
ego namwe murakoze
madame Gapia kuri ico kibazo n'icyumviro cha Fabrice
arakoze cyane Fabrice kandi yatanze inshuti nkenyo ibyo bikogwa birakogwa kuko nari naravuze nti ubu dusigaye dusanga abantu abo imigwi tubona ko ibangamiwe cyane turagerageza kwisanga aho twibaza ko iba iri kandi igasangwaho n'abo bangana nkomene se turafise umugambi wa proje ado adolescent kandi utwa urimo abo bana nyine ikiri kiza nuko turafise abana bavukanye ingera sida cyangwa bawanduye ibyo bitandukanye baronse mbere barurangiranwa kuko umwe babagize barimwo mu bo bita ba ambasadeur baserukira mizi n'abandi n'izindi n'urundi rwaruka muri ya fomondiyale ngira mwagize kubona umwana w'umukobwa yari kumwe na Macron ariko arigisha ariko aravuga ingorane rwaruka ruhura nako ni umwana wo muri NSS hariho rero n'abandi benshi cyane kuko turafite uwo mugambi wa ado n'undi wa proje grandir ensemble abo bana rero barafasha cyane kuko bavugana ururimi bumva nimwe navuga jyewe ngiye hari ururimi nubabwira avuga tujya muntu nakurikira nakigiza iwacu byo hanyuma no muri iyo migwi yose twebwe icyo dukora hariyo amashyirahamwe yabo nk'abantu babifitemo uburambe baraza kudusaba ko tubigisha tukabigisha kandi iyo badusabye bati duhe uza kudufasha kujya kwigisha turamubaha icyo kumva ni uko n'imigwi itoroshe kwinjiramwo ngo unabarongi utaciye kubo batanganywe rero twebwe turafise umugambi kandi ikibi twereka ko ari byiza kubasanga iyo turi murazi kubunya mu rwego rw'igihugu usanga icyo bita todo zero prevalence nta turi kuri zero 9% nta na 1% turiko mbwa iyo tugiye muri iyo migwi hari aho tugera kuri 34% umva rero umugera aho niho uri kandi aho uri n'abarundi abarundikazi nabo turabana turi kumwe nimwe navuga mbega abo badandaza imbere bahura n'abandi babanzi tuvuga ngo ni ngo bahuza ibitsina babisangire ko hari haba abo bita bisexuel ni ukuvuga bagira byose aho nyine niho bihagaze abayugira umutwe ni ukuri icyo ni ikibazo ikintu nshima ni uko iwacu na première dame yarabihagurukiye ugwaruka iwacu ni ukuri tudahagurutse ibara riragwa ni benshi cyane rero nabo turi kumwe twarashyize mbere hamwe ingufu n'abandi basanzwe bafite amashyirahamwe ahantu duhurira harimo n'userukira iyo migwi yose turayirondera abasaba yuko uwo bafite ingorane atubwira tukajya hamwe kuko tutagiye hamwe ngo dufashanye ntacyo tuzoshikako duca turaba rero abafite ubumenyi muri iki cyangwa ikindi bakajya gufasha ubu rero nuvuga ntituragerageza ariko mu kuri ntihenda twebwe tuzokora ariko bidahereye hejuru ntabwo tuzoshobora gushika icyo nshima ni uko aho mperuka i Burundi twaragize inama n'ababuramatari intara zose dukoreramo tukwereka ibyo dukora mukatwereka naho igihugu kirwaye hajya muciye hose kujya mbwira isekeza ry'ucanda kitamwe akajambo
yerekeye umugira wa sida
kukiriho hariyo abantu bazi ko waheze narijya banakubwira ati ibyo nta kibazo kiriho
cyane cyane ko havugwa cyane yuko uwo muti imiti myinshi hari ubu unye ushobora gufata umuti ikiringo kirekire birumvikana ego turi ko turagerageza gusozera ikiganiro madame Gapia tubwire kumbure ibi biteramo igikorwa muri Canada mwizera gushika kuronka uburyo bwo kubaka amazu nkangahe hama mu majambo make muduhe uburyo abantu bo bashikira bipfuza guterera mu bikorwa murimo
yego murakoze amazu cyewe mvuga sinovuga yo nkene ni menshi cyane mugabo mvuga nti reka tugire iki gikorwa tukigire icyacu muri uyu mwaka tuvuge twihe intumbero tuti tuzokubaka inzu njyewe murumva n'abagenzi banjye bake hata aho bahuriye nabo tuzohura ngaha twarashoboye kugira inzu umunani rero nibacako twogira tukanagwiza na kabiri mugabo kandi ntiduce duhereza ngaha kandi abantu ntibarorere ko Gapiaza ubwo ibi bintu si ibya Gapia ndakunda kuvuga nti hariho bamwe bambwira ati hariho ubaza turazashyigikira Gapia ngo Gapia afite amahera menshi aterega sinitwo twubakira Gapia ibyo ni byo abantu bategerezwa kumva yuko by'ukuri sindi ngaha nsaba ngo banyubakire kandi njyewe abo twubakira namye mvuga ni uko twe dufite ishyirahamwe duhuriramo mugabo icyo twohurira mu ibarabara sinamumenya uwo nubakiye
hamanone
gikomeye nuko tugira uwo mutima kandi dutange bitatuvunye
ego dusozera none bo kuronka hehe kugira ngo baterere
hariho email batanze n'abantu bintu nyine babikoze
cyangwa nimero zo kuri INSS abatazizi
ego no nimero za INSS za konti
za telefone
za telefone kuri ya INSS ngira nubaha ujeje ibikorwa cyane cyane
yego turasoze rero ikiganiro mwakoze cyane kumbure barashobora kuja ku mbuga ngurukana bumenye bakaronka uburyo bwinshi bwo gutanga murakoze cyane rero madame Jeanne Gapia hano kuri Radio Ijwi rya Amerika ndashimiye mwe mwese mwatereye ndashimiye na Nadia Taha mu binga bw'ivyuma kuri mikomo ari muri kumwe na Aurélie Nitanga ishaka nkuko bisanzwe bari kuri Facebook namwe nyene turabashimiye cyane mugire umunsi mwiza mu mwumva Radio Ijwi rya Amerika.